fi. N-a spus drumul la Ndakuriza nk'akana be ahora gira ngo nipfire akana be Ndakuriza nk'akana be ahora gira ngo nipfire akana be Nzaguhumudari wishimye urawukwiye Nzasaba medari
Yeah, because I couldn't